turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika Washington DC.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga yino munsi turagaruka kuvyo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'Uburundi. Tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri vyo harimwo Uburundi, ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka. Muri migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship, uzwi ku izina rya Yali. Abatandukanye babakiri bato umugambi barawuzi, watangujwe na president Barack Obama, uwitwa nawo ARVP, wagenewe indongozi ya mashirahamwe yigenga n'abandi. Umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose, ingene ija mu ngiro, ico ifasha urwaruka, ingene abakiri bato bashobora kuyironka, babigenza gute. Ni Ramadani Sinuka, ni ari muri ambasade ya Amerika i Bujumbura mu Burundi. Mu vyo Ramadani adjeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimwo ivyo migambi. Ramadani tugushimire, tukongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi. Ikaze muri sanga.
Nakoze cyane Diane, ndashima cyane w'Amerika yashimye gutanga ikiganiro kugira ngo Abarundi aho bari hose ku isi bumve imigambi ya zimwe za Amerika na cyane cyane ibyerekeye ivana mu bumenyi.
Yego, nuko rero nari nce ku masonga imwe mu migambi navuze za yagi, kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge, kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho. Benshi baca bumva yari, ariko mufise imigambi myinshi, imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika i Bujumbura n'ahandi. Yega, ugwaruka ga Ramadani ni iyahe? Nyamukuru.
Okay, imigambi nyamukuru hariho yali, sasa Young African Leadership Initiative Leadership, ikaba yatangujwe na Obama nk'uko bivuze muri interview, hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IVLP nayo nyene, tuzareba abakiri bato bafite imigambi turabaha akajyo kugana guhanahana ibyiyumviro. Ego, hakaba hariho n'umugambi witwa Afro Fellowship, ikaba ari ukwiga umwaka wose muri industry muri Amerika, bagashyigikira umugambi wo personelma uwufise kugira ngo niwamara umwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye.
Ku mwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashobore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika?
Ku mwaka tushobora guharura nk'abantu na 26 muri programu yose itandukanye.
Ego, ndiko ndumva muhinga bwije ma telefone ntazi uko imeze, twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye. duhereye nko kuri uno mugambi wa Yali ni bande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho huwo mugambi ugamijiki
ditangiye ku mugambi wa Yali nashaka kuvuga yuko kondisiyo ya mbere kuwashaka kujamwo abaje ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba kanadinya mu Burundi abajene bari munsi y'imyaka 25 uvuga imyaka 23 bemerewe kujya muri iyo programu kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira iyo programu ni ukufasha abajene cyangwa ubasa bamaze kugira icyumviro mu migambi yo mu byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha kajya kujya kunonosora mu mayunivesiti yo muri Leta Zunze za Amerika bakaba bafise no selma umwigisha neza si abafise n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene rika arakora kiyakingwa hanyuma bamaze kumugoroba iminsi yose bakaba ari amasesiyo bita networking kimenga bakaca bagaba bahuza n'abantu bafite bakora ama business abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amacontact nini basubira muhira bajomenye uwo bazotuma ko canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka
Hama batoranywa nabo batoranywa hisunze iki barandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo baba bakora ubuserukizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gutubwira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika azenga haanye mu mareta tandukanye ari kurikira uwo mugambi
kenshi muri lancement ya communication tunatanga matangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe personnel manda nazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa mu universite genda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure ku kugira ama application narigeze ibyo kenshi cyangwa tatu ndaje no kuri televiziyo online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye bakeza ngenda ndasigurira le condition imigambi rero barandika bisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba mugaba mpisesa igikuru muri byose ni uko wagwaruka uba ufise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira iyo migambi mu gihugu cyabibarutse
abo rero batoranywa turikiri muri yari baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu mareta atandukanye n'amareta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane avugira ku radio reka turungike Washington niho hari radio twarabaga sape turungike hariya wundi dutwari hariya bigenda gutegira ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yaheretse ni leta yitorera
oya umusaza wa universite yo siyemeye cyane yashyize igikumu ukorana na Departement d'Etat mu kuri uwo mugambi wa Yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo gituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kuba bari kubarondera amayunivesite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariho ikindi gisata cyitwa IVEC ni nka organisation prive ya towe cyane yagize agreement cyane bafashe imigambi y'ugushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekisiyona ba bajene vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako kubera ko ari business baba investite ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology baraba na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri ya technology.
Ego hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiratangura gukoresha itrongereza bukebuke ni igihugu cami gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganira kugira ngo abo baza muri yari n'andi ma programme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe bataba barize muri ico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane cyane je ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu busanzwe mu Burundi wahereye kuva muri 7e gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icongereza ni juste ibya experience y'ukuvuga mugabo muri nya programme ya yali icongereza kirasise uruhara rukomeye cyane unashima no muntu uzenye no mu ma condition y'ukumwemerera cyangwa y'ukumutora kirasise amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icongereza nuko rero icongereza tuma kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajerene batishije mu icongereza bafise ubuhinga bariko barakora ibintu bitandukanye mu Burundi icongereza kibabere intambara
yego urakoze cyane Ramadhan turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi imigambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira ico babazijije turatehera kuri Simon itanga Simon ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga uhegerega Simon
nani mu Rwanda mu majepfo
y'u Rwanda havugwa make
mukare satamanye
havugwa makinga aho mukamonye
nta kidasanzwe se ko kavura kare taguye ejo hasize ayo mugoro bari bataje karahari
nuko rero twagutumiye Ramadhan akorera ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye zishaka kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadhan
ashoze cyangwa kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi toko mu gihe ariko muri iyi bihugu bya Afurika cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bikiri hasi cyane bafite ubumenyi baracyari hasi cyane ku kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire kibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora gushyiramo iyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo bateganyirizwa ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubarebeho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo kugeza tubafashe
iyo uri kuravuga ngo abadasumenye ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni ukuba wenda abatageze muri kaminuza
hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza mbwiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajyamo aho ngaho wenda tuvuge wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari ibyo usanga ayo makuru nubwo yavuze ko ata kuri za televiziyo hari ibyo usanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe akiyo badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asabwa iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asabwa iki kindi
urakoze
ikibazo cyane 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 usanga kiri ku ntego kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko niko muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wahe uri mu mugwi w'abakaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
ntabwo ntibwiye
sabwe
nibwo nyagize secondaire
wahejeje secondaire urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura ugira umunsi mwiza Simon gaho Kamonyi Ego turasaba abakunzi bacu babiri duse ku murongo Cosmas na Chrétien bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura akakabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda Ramadan mikro ni gwawe
urakoze cyane na umvise Simon ikibazo yashikirije ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yani uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyangwa bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ibyo umuntu ari karakora ari bintu bikwiye vraiment gushigikirwa naho yoba taje kaminuza batite kazi biri zo mu Burundi mugabo sishobora kuvuga amazina y'abantu batari bwashike muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa programme ya yari bagiyemo unashima bari muri babiri ba mbere bavuze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira abafana ryake
Hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko hariho abatoranywa hari imigambi yindi by'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakaba zifite binyegeje bari nk'ibururi bari nkahe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari muri ambasade
ego imigambi kwa deja niyo yali nkuko nabivuze ndagenda mu province atandukanye niyo mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisiyo cyangwa ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari ikintu cya mbere hanyuma ni ukuri site webu hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi
nta n'umwe bukumira ugiyeho nabonye kare namye ndakwikiza kwijisho kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo hagati mu gihugu ni kingira ngo rero Simon arashobora kuza arakwitiza amaso nawe nyene kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi yabajije biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hama
ego tuwa navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'ama post ku maradiyo ma televiziyo anlinye hanyuma ndiko zako navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nca mu mayuniversite n'ama santre zitandukanye hamwe hashyize n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ku biro by'abikorera itwabo kugira ngo abantu babibone batangure kandi bifata amezi abiri kugira ngo batangure kwa aplika
urakoze cyane twakire Cosma ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uhererega Cosma
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu
ego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiye muri isanga ino munsi
narishe akabazo kuri we kavuga gati ugame damukeze kuba ari muri mabanga hanyuma nkibaza ntimbega ubwo nimba iyo programme isanzwe imaze igihe yoba akwirikirana kuraba ko abayigiriramo amahigwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyene batangwe bateye imbere yoba afite ibiharuro byerekana biki hari abantu muri interiye bashaka kuba bahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashobora kuba badafite amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhora uyaraba kuko ariko kumenyesha no kuraba no kuronde
natangaye kumva ko iyo serivisi ihari ntabisanzwe kandi abantu bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo serivisi akora usanga abantu batabiza babiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere bava na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo serivisi ambasade isanga izitanga
reka tumuha akanya akwishyura
ni umugambi wahe yoba afise cyangwa niki abona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunity sinamenye sinumvise kuba mu ntango ko yoba afite ibitigi byamaze kuronka amahigwe yo kuja kwiga hanze kubera icyo gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho gabantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania bihugu bibanye basanga bafite abantu bagenda kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika bafashijwe n'amambasade
ariko Cosma wewe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umuse mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
yego Ramadan sinzi ko ari trophice ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukizo umuntu cyitwa Sinuka Ramadan umuntu bitwa Zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhiga haruro turafite abantu batatu amaze kuja muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndahagenda tous les vendredis mwanari mama sira information nayo ukishije ku mashure cyane cyane kuri Radio Izere FM FM rero ndukuvuga yuko naho ntashika vema kuko uburyo ndaro mu buryo bukwiriye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ingira ya tomokewe arabaza ngo nimba ngo ibiharuro nuko yanjanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari kuba ubuserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
Yari 2012
urumva kugira ngo umumaze kuronka bangahe nimba bafise kuri wewe utafise ntacho ntitwari twa
yari nagifise mu Burundi umaze kuronka twafise abantu bashika 60 harageze mu ngorane igihe abamwe bagiye bagaruka bace abandi bace baja muza Canada ama Washington bafata baba nkawatatse kutugabaniriza gitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu bihariro muko navuze turafite nk'abantu bashika 60 urumonge gonyine rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava ma promesse n'ibihuri kuri yose ndaharuye na ma promesse 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaza kujuga Amerika. Badian?
Ndabumva nabakirije ama cyane.
Izina ryawe ndavuze neza ni bakwige cyane, bakwigwe. Bakwigwe.
Ah, bakwige wari vuze neza cyane.
Eh, guhererega Badian.
Nuko bitanu je zinda South Africa Cape Town.
Uri muri Cape Town Afrika y'Epfo. Akabazo kawe kwa Ramadan sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi.
Okay, akabazo kanje yakobazo kanje na komanda ndababaze ndabona uwo mugambi ni mwiza nkuko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu iringana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi je mbona yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bitadika bifite agaciro kanaka kuko usanga n'imfashanyo baba batanze uri kubayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo zimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageze usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishure kuko hari urusaku turiko ruratume na mato
okay nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere
kuko urakoze ubwira umunsi mwiza ubwira umunsi mwiza
bama badufasha mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku migambi itandukanye urakoze muri ya Cape Town of Africa Ifubadian ubwira umunsi mwiza Ego Ramadane iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uburundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jena na ingeza kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yo kwakora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontine ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari nga mu Burundi ndashobora gutanga akarero ka organization imwe ndashobora kuvuga izina yahaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imisaye kubapfakazi bagize ingorane bakabaye imisaye ku buryo no munsi bashobora gutanga temanyaje yaho batanguriye nabo bageze no munsi ni ukuri uravye abayali alumni cyangwa IVLP alumni ibyo bamaze gukora ni ukuri
Mm, urakoze cyane reka twakire Désiré dusaba dismas kuguma ku murongo wa telefone Désiré ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze ndabaramutije
uherega Désiré
Bujumbura
Bujumbura wegereye ambasade cyangwa uri kure yayo
ndayegereye n'amaguru ni nka 30 minutes
aha urahazi twakuzaniye rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure ku bibazo ufise by'imigambi itandukanye y'ambasade y'Abanyamerika mu Burundi
ntabwo murakoze cyane mbanje gushimira diswi rya Amerika yumvise cyiyumvira cyo kumurondo kuko nagiye hari ibyumviro nari mfite mugabo hari igihe wandika ntibanakwishure sinzi ko tuba twanditse nazo
bande ariko uza kubaza ibijanye n'ivyi uburezi indero guhanahana ubumenyi gusa akabazo ka
sawa reka rero mbatibaza za hama cyo mate kugira kisha kintu cerekeye yari maze kugira inshuro zibiri sindigera mbamwe yenda baza iske ubwira umuntu abemwo bigenda gute ikintu cyo kintu cyane ndaratayinze ku online niho bagira mugabo sinigeze ndamo ikindi kibazo ramasisira ese ko hari igihe bavuga nk'ubu covid yaraheze bakaja muri etanti bakamarayo kerekesomene nibaza sevuga kerekesomene abagize amashansi bajajya bakabaforoma mwaye sinapima cyangwa ibintu bari bukoreshe nibo babyimenyera cyo bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nenda ni nta turi ntara 19 ntabwo igihugu cyacu ntabwo igihugu cyacu kiri kiri accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatike byo gupurayinga onorayini bariko babikemura gute kugira ngo basi nk'intara zose zishobore guserukirwa kwa ndibaza benshi bagenda barabangaye Bujumbura canke bapana nyine ku mugwa mukuru
ya vyanse Ramadani yavuze ato yatanze akarero za rumonge za hehe hose ko bashikayo kandi hari abamaze kuza no muri za gitega n'ahandi gura umunsi mwiza Désiré
cyangwa n'ibindi kibazo kimwe
unyarutse kwera turasa abandi barindiriye
hama twagira cyangwa kumenya hari rwaruka zana rwari isize hamwe dufati kuri twebwe twaciye ku ishuri hama uciye ku ishuri hari ibintu twashaka gukora mugabo tukabura muri finansi maca abantu bafasha muri finansi maca mu byiyumviro nicyo rero navuga twari igeze gusaba umubonano kugira ngo tuyage nabo nicyo cyane
Désiré wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nawe kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ubwiye mu by'amafinansi mani no mu bindi ibyo wasabye ntibicemo cyangwa ntibigire icyo urumva waba utwara mu ndere katugumane ibibazo twakiriye bya birakwiye ugira umunsi mwiza ego Ramadani ugurafise uburenganzira bwo kwishura ku bibazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambasade isanzwe itanga amakuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose nk'ibyo vugirwa ku maradiyo ariko Désiré ati yarasabye akatari gake ntivyakunda sindi kwa tumubwire hanyuma ngo iyo muramutse murungika abo ba abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke bigenda gute
murakoze cyane urumva kuzerekeye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nsha kumubwira yuko abantu bose ku umwaka ku mwaka turakira nk'abantu amajana indwi basha wiyumvira abantu amajana indwi kuwakuramo abantu cumi na batandatu biragoye cyane turasoma nafata umwanya dufata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukajya turaba rero ubise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikerepo na mama nibo rero tuba dutumako kugira ngo nawe nyene tubagire interview tumve yuko aribo banditse iyo proje cyanke aribo umugambi reyelma vizavi yuko aribo bashaka kuzorangura hano kugiyeko siyanuze nye prise en charge nukuri tumaze kubatora tumaze kubaseleksione nao haba akantu k'akanama aba tuvuge muzagitega canke Makamba tumutumye ko kuri ambasade y'Ubujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zindi muri iyo yari nyene hariho inda avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratogwa muri babandi baseruka igihugu kuja kugira stage muri organizasiyo kanaka ikora mu byo wa mu participa azo bagiye gukora nawe nyine atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika gahamadani
ego haba hari muri Amerika
ego
hanyuma bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ugusaba financement y'amaproje yabo ukaja wiyumvira kwibuta kuje na tise na proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka umva yuko ari financement ari ntoya turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose
tubashyigikira murakoze cyane gutanga umuco turase na Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Dismas
jewe mberereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho tumeze neza dusanzwe umunyeshuri ndahari w'Umurundi
wigahe
niga ku Université Catholique
Nuko rero twagutumiriye uno munsi Ramadan Sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajejeje imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhanahana ubumenyi akabazo kuriwe
ego murakoze cyane jewe iyo programme yari narayilonse y'imubayirose nayirose sinuze muri Dakar Senegal nayikoze aliye ariko nkabona ko ingufu nakoresheje kugira ngo ndabishike ko zari ingufu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoya isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabazo nayiko nashaka kubaza ni akahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiye mu Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kubitanga akamenya ko batanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igiti kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kuyiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze naho dusigaje kuryogera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze ako kandi twafise n'intambwe yo gutera ntabwo mbaze yuko uwo mugambi wo gushyira inyigisho mu Burundi mu Kirundi nk'iBujumbura nko muri ambasade wo buhari
uri kuvuga izo nyigisho za yariri na zande zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho en general muri rusange
ya niko navuga izo nyigisho kuko ubwa mbere zaba mu Gifaransa gusa hanyuma barungurura ayani ma rejo za mu Cyongereza gusa nato abarungurura ayani ma rejo muri Dakar aho yaba mu Gifaransa nubwo Dakar hoho ni wacu watuma k'ibihugu 25 nayo ho muri Kenya ntihagenda ibihugu 25 byose niko ndavuga ati kugira ngo impact
ibe nyine ndatahuye akabazo kabureka kama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace muri yari byakumariye iki
yewe byarafashije cyane kuko ninaho nafatiye yo nafatiye intambwe kuko yewe uco gihe nari nasanga yifise umugambi nabonye surtere maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushyikirije barawemera ndawukora ni ngaho nyine nahereye ubuye navuga ubungeze rwego rwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasozera amase inyigisho nahawe n'ubu nize zikurikira
hanyuma Gadisma urumva hariho nk'uwahamagaye nuko akazina gahava kanja nangira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo byaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakiko bararondera iyo migambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigendeje gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kura rungika ko bagutora
ego meta murakoze nico oya ndafite nabandi ba jene nabo ndabigira jene badakomeye muha itubanga bitatu akabanga kambere ni umugambi kujya niyo foromasiyo nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavitegurira uko vitegurira ni gute iyo foromasiyo kugeza ubu yacyafise icyo kwita exigence niko ndakubwira mu kirundi yafatise exigence umuntu abyiza ku gushobora cyafatise ibintu umuntu ashobora abyiza kubanza gushobora icya mbere ni kumenya izo ndimi izo ndimi zindi ururimi uzi ko ushaka kujya muri iyo porogaramu urigora ukamenya ururimi cyafatise igifaransa cyafatise icyongereza kandi cyo kukimenya gisanzwe ni kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubyo ushobora kwandika umugambi ugashobora kuwusigura
cya mbere
kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko ntibatora umuntu adafite icyo agomba gukora ntibakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo nuko uba umaze ufite iyo ushaka kugera impamvu ushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufasha icyo ushaka gukemura icyo kibazo cy'agati urakoze amaseke atatu
urakoze cyane Dismas ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyali n'amahirwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ugire umunsi mwiza Kinshasa ego Ramadan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ivyo yaciyemo mugabo yabaje ati hari umugambi yuko inyigisho zuza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke canke
well mu bisanzwe kweto turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza uruba byeke ufite avantage Dakar hariho branch y'igifaransa na Cote d'Ivoire Fransa mugabo uga yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza itariba kimwe muri wa mugambi wa leta ukuba bien integré muri African community and assimilate mwaza kuri temanyaje yatanze abona yuko utiriza kuba ufise umugambi ubusha ufise itaka kurangura mugabo rero gushigikira ibyo o kuri kesyo
Christmas ya wajije hariho umugambi w'abayali borabagira live broadcasting bakavuga ibyereke ma applications nabo ni bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali barakora izo program
bakazikora hega Ramadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV tanga Facebook ya ambasadi za Estados Unidos nabiri live mara
ambasade ku Facebook ya ambasade kugira ngo ntihagira abayoba wayitubarira
bon uranika US embassy nyene Facebook ichiduga ugira like gusa imisi ibyo tushize byo ije dushite ko ucubibona
urakoze cyane gose Ramadan turakira na Leonidas Leonidas ikaze ku ijuru rya Amerika
eto ya amara neza
amahoro urakomeye urihe
ni twanda ikanga serone dance naba likanyago mutumba likanyago komine neza project kirundo
ntega kirundo ndahabona havugwa makinga mu kirundo
hano kirundo no bin muteka ntangere ntangorane ama banje gushingira nikwa amadani inuka mutumira hashi ati adashiki cyane kumigambi mu byo ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi n'abantu bashinga cyane ku migambi ya Tanzania yakubaho no nyakubaho Ramadan mugambi wa imigambi wa Tanzania no kuri president amkirudo bari turugaruka mwishi impande zose bashomeye mu gafira mu gafira cyose kirudo ibyo kandi nakandika tumabwire na RDP
yo ariko Leonidas nukuri nkabandi ko ndakumva je hama wura mwumva
no
Jason ndiko ndakumva neza Leonidas
nakuba kwadiya hana kibazo narimfite kubaza mutumirwa Ramadan renga mkirundo twarize kuri step kwa kwante deformasyo profesyo profesyone ugaruka twarize no kuri kwa twereka ibyo twirize twarabuze aho gushyigikira mu migambi kugira ngo turangure igihugu natwe twize imyuga itandukanye nka plomberi mekanike otomobili na subiri na elektrisiti nyakuba wa Ramadan washobora kudusekera ko nabuta kwaje ntara ya kirundo burya mu bamara icyende nyakuba wa Ramadan
kubera ko telefone yawe iriko itakwirumviriza itakwirumvikana neza je nashobora kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu kirundo muraje yogara yego Ramadan
narira gusema ibyo mu kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu unetuma pala na muyari cyane umu excellence program tumaze kuronka mu kirundo mu zindi programme hariho abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iyi minsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungurukira cyangwa gutemberera amaprovensi nzoshyira mu kirundo hanyuma aje kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakt hanyuma kugira ngo nzoce kuraba iyo migambi bariko barakora hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone irekuye avuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alexi ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yari twayitebye ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone bayibaza ko ibibazo byinshi cyane ngo sinje ituma navuze nireka tuyihere ko hama wundi mugambi nawe wundi AVLP nayo umeze gute witabigwa n'abandi
byamusanzwe AVLP utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorera utwabo mu mashyirahamwe yigenga no muri leta benshi 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 cyane imyaka itatu heze twarose igitigiri gikomeye cyane cy'abo muri leta baza gupatisipa muri iyo IGLT hanyuma kubatora hoho ntidutanga amatangazo kubera tubwira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tukabona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tukaca turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona ari byo reyel tukagerageza tukaca tubegera cyangwa tugashyira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akaryo kubuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bohurira muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu mahita n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
Ni n'umugambi mwiza na General agize amahirwe yo gutoranywa na ambasade kugira ngo ndawitabire araheze imyaka. Ni umugambi mwiza ufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire Pierre Bizindavi ikaze kujugia meka Pierre
ngorereka
Pierre
cyane mu gihugu cha Bena
uri mu gihugu cha Bena. Wow, sinari nzi ko Bena mutwumva neza ngaho onye mbwa kudukurikira. Ikaze kujugia meka Ramadan turamushimira yatuzanye n'ibindi bihugu twara turanka Afrika y'Epfo Malawi mizo ariko n'ubwa mbere Bena twakire ikaze kujugia Amerika.
Ego murakoze cyane.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadan yo muri ambasade ya Amerika azabwira ngo mutwakure.
Ego abe turakurikirana.
Uri mucaye gisagara muri Bena.
Ari abantu bake. Ari yo turi batatu.
Ego. Uri mucaye gisagara cha Bena.
Bende mu gisagara mpepekitire ya Parako.
Ego, akabazo kawe rero.
Yewe ikintu mbaza kuzo baba batanga by'imigisho. Yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha imigisho mugabo kiguma gisubira inyuma uyo gutera kijimbere. Itagira evolisho ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu ngo bitere imbere.
Ariko ntuhavutswa ara Ramadani mu byo gusesangura ibya politike n'ibyo butunze niki. Ari ngabwira yishure byume.
Si muri politike. Kuko twese turiga kandi turacana handi ko tugenda turatembera no mu bindi bihugu. Iyo umuntu arose inyigisha karonka inyigisho z'ukuri igihugu gitera kije imbere n'igitera kije inyuma. Twebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane gore.
Yego.
Mugando kene inyigisho zose ziza arizo barahuye n'iza handi ko bashira hamwe mu gihugu igagetera gitera imbere mugahe twumve ngo inyigisho zirahaca mugata kintu kiboneka.
Reka ndamuhe akumva Ramadan hari cyafite abivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ibyo ajeje muri ambasade y'Abanyamerika n'uburenganzira bwe bwo kuvuga oya ntacu mvuga Ramadan. Sinzi ko hari cyo uvuga kuri ibi bya Pierre Bizindavi muri Bena.
Ndaha spei iwe ikiciro ciwe opinion yiwe mugabo turavye abo ba jeune cyane abantu bamaze kujya muri izo nyigisho nkarisha bwenge cyane change experience nukuri baramaze gukora ibintu bishimishije cyane. Nibaza ko nakubwiye yuko bamwe idaheri benshi katatwa muri IVLP cyangwa muri Hamfre muri Yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu. Urumva kuko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mbwabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bareko baho
barahurikiramo bose. Kurakoze cyane Ramadan. Twakire na Jimmy kundi murongo wa telefone. Jimmy ikaze kujugi Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereheka Jimmy.
Ego nitwa Jimmy ndiho kubwayo merereye mu gisagara cha Michigan sanswe ndumo Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twara kwa kirenda kwibuka ku ijwi ry'America. Uri muri babandi bace baguma ngaha kumaze igihe kireki nari twatashe.
Nagumye ngaha twebwe programme yacigera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye kugusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye hama mu nyuma ndagaruka niko ndabandanya programme ubungeze muzwe bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadan muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bourse yabo sinzi ko icyo usumubaza cyangwa icyo uvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego icyo numva gusa novuga ndabise n'ikibazo ndamubaza ndanamuramutsa cyane hama hari habavuze uwavuze ko yapurayinze kabiri nagira ndamubwire ko napurayinze gatanu hama icyo novuga icya mbere ni uko yotangura au niveau regional donc hariho centre ya Kenya cyangwa y'i Nairobi cyangwa ya Dakar ibiri regional bagashobora kugerageza amahirwe ndacyo ni kijyanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye hari abandi baba bagishoboye niyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha ukuge nashobora gutegura umugambi ukuge nashobora kwandika neza ikindi nivuzeye ni kijyanye no kwitegura neza hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baja kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumviriye uko nyene ariko niyo bafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza niga bifate nk'umugambi uko applyinga muri bazi munyuma babitegure neza ama
Jimmy telefone yawe ikwira cika
ego ikibazo numvano bazara madani nikijanye ni nizahe ntambani akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe hama akabazo kanyuma ni gute ugwa cyane abarundi kugira amahirwe nk'ayo ukungene bwo kwitegura nubwo application ziba zituguruye ni gute umuntu ariko yumvise no musi bya Amerika yobandanya yitegura ku buryo buguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akabyayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abace muri ano ma programme ya ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ibyo mwabayemo ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade reka duce duha Ramadan akanya kwishure hama Jimmy muri Michigan intamba myuhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntago ndambere ni nyikongo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas ma Dismas yavuze yuko yamaze kugira kubisaba inshuro zibiri natogwe canke natoke wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atoagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira bata mwikomo kuri ambasade z'Estats Unis mu Burundi izo ni ntambwe kandi ngamuhuye bavuga ambasade z'Estats Unis baca biyumvira ca kintu cyari muri bo bakaba bibaza yuko biva kuri wewe alors que aribo nyene nk'uko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu akakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura vraiment iyo niyo ni imwe mu ntambamyi mpora nkunda duha dukunda guhura hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi sinziga bimeze mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana mugabo kubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane rero ni ahantu hari yuko bukoma biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo usubiramo ku buryo umugambi wa ugatomora nawo atari kwapurika muri yari canke hamfe fellowship bashobora kukoresha mu gusaba financement mumashi ya mataluka nilemi na numuri wezi
Ego hanyuma aravuza ati ugwaruka gutegure gutega hama nkubu unye dufatiye kuri yari yari muzo kugura yari abatanga abarungika ivyabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
muri ukwezi ndarindiriye kwa gatatu narindiriye resulta cyangwa ibyoba mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hanyuma mu kwitegura ni uko no selma bogira umugambi cyangwa umuntu abaza kubona amafaranga cyangwa nubwira icufashije mu muri anjoma baraba niveau de volontariat igenye taho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange ibyo bikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Hamadani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusange rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi icimaze gufasha ambasade yishimiye ihagarara ikavuga ati twarungitse amajana n'amajana by'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make ndashobora kuvuga yuko tumaze kubona abajeune bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni di Burundi hariho umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihurukiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo asosiasiyo ikaba ifise ibiro ikaba ifise amasante de formasiyo ikiforma abandi bajeni unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segonde kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo novuga yuko ni kimwe mu novuga yuko tukwishimira nikiri nacyo ni ukuri je ndanezererwa iyo mbonye abajeune bandigirwa amabanga akomeye cyangwa abagiye muri IVLP bandigirwa na leta bagahabwa amabanga akomeye mu buzi bwafasha igihugu icyo ni kimwe mu makunda
ego urakoze cyane ivyo association twari kuvuga mbwa tuzobigaruka ko nabonye ko twefatira ikindi kiganiro cihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza Humphrey nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na Humphrey nyene tuko turategura abatowe ukwezi tutabategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyene nawo tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyene tuzosubira tuje turungika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwire yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzotanga amakomunike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagira ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro tubatumiye kuja kuri Facebook yacu ari yo wa radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Ramadan Sinuka yari umutumire wacu nkibutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye ni ivyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane mu bakiri bato Ramadan Sinuka ejo ijwi rya Amerika niryongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigitse
mwakoze cyane turabemereye yuko kuko najyohe ukumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukurikirana ni ukuvuga ari uko bari babishasoye kandi babinyotewe
birikana ko ari byiza kuri bome.
Murakoze mutubwirire mwakoze na ambasade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba. Diana Nina Hazwe niwe mwari kumwe kuri micro nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika na Ziataha na ingenieur Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye kuranirwa mu byo muri mu byose.